Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com. Numwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ibihugu vya Ethiopia na Eritrea vyateye ku munsi w'Imana urangiye igikumu ku masezerano yo gusubira kugirirana imigenderanire myiza. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed na perezida wa Eritrea Isaias Afwerki bateye igikumu kuri ayo masezerano ku munsi w'Imana ku mugwa mukuru wa Eritrea Asmara. Ayo masezerano ashobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku byerekeye gukomeza umutekano mu karere ko mu ihembe rya Afrika kageramiwe n'intambara zitari nke. Uguhiganwa hagati ya Ethiopia na Eritrea byari bibonekeje mu ntambara zo muri Sudani yo mu manuko na Somalia. Ibyo bihugu byombi bizosubira kugurura ambasade zabyo ubudandaji gutwara abantu n'ibintu hamwe no gutumatumana ko amakuru hagati y'ibyo bihugu bibanyi mu karere ko mu buseruko bwa Afrika bizosubira kubandanya. Ethiopia itari igifise umuhora kwibahari izosubira gukoresha ibivuko vy'igihugu ca Eritrea ku kiyaga gitukura. Ivyo bibaye inyuma yo kumushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed atangaje mu kwezi guheze ko leta yiwe izokubahiriza ingingo yari igenewe guhagarika ingwano yamaze imyaka ibiri ku rubibe Ethiopia na Eritrea bihana. Ingingo yafashwe n'umugwi wari ushigikiwe n'ishyirahamwe ONU yari ijejwe gutorera inyishu ikibazo cyo kuri bibe ivyo bihugu bihana mu mwaka w'2002. Iyo ntambara yahitanye abantu bagera ku 70,000. Iyo ngingo yahaye Eritrea ibice bitari bike byo gutaka buri ku rubibe ihana na Ethiopia harimo igisagara cha Badme. Yamara Ethiopia yari imaze igihe kirekire yaranse gushira mu ngiro ingingo y'uwo mugwi harimo gukura abasirikare bayo ku rubibe mu gisagara cha Badme. Eritrea yahoze ari intara ya Ethiopia yitandukanije n'ico gihugu mu mwaka w'1993. Nizihe ngaruka amasezerano y'amahoro hagati ya Ethiopia na Eritrea azogira mu karere ko muri Afrika mu buseruko n'akarere ka Afrika muri rusangi? Nikihe cigwa ibindi bihugu byo muri Afrika byo hakura? Nibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye mushinga ntaze none cyahinzwe umuhinga mpanuzi wa jambo mu vyerekeye politiki ubutunzi n'iterambere ari muri Canada hamwe na Frederic Mvuga Inyumviye yanonose ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu akaba ari n'umunyepolitike ari i Brussels mu gihugu c'Ububiligi. Ndabaramukije batumire
amahoro neza.
Ntanguje ku mushinga ntaze none cyahinzwe mwakiye gute amasezerano hagati ya Ethiopia na Eritrea yo ku munsi w'Imana yo gusubira kugiranirana imigenderanire?
Iyo yabaye inkuru nziza mu nkuru nziza tushobora kuronka muri Afrika no ku isi nzima. Kubera iki? Kubera ko abavukana babana, abavukana bahana urubibe, abavukana basangiye byinshi, ugupfa no gukira akahise. Irya ntambara yabaye, birya byose byatumye badashira hamwe, batavuga rumwe, bataraba inzira imwe, birya byarononye ibihugu byombi. cyarononeye Afrika cyarononeye n'isi yose ubu rero bihanuye eshe umugabo yihanura akihindukiza akigaragura akavuga ati sinatumbereye ijambo akagorora bukeye ati jewe iri ndaryemeye ndaryemanze aha narakosheje ndagaruze nivyo bakoze jewe mbona ari ubutumwa bukomeye cyane cyane muri iki gihe nukuri ngira ngo n'ubutumwa bukomeye kuri twese ku bihugu byose ku isi yose kuko nivyahora bivuga ko bikomeye nivyahora bivuga ko ari bihangange nivyahora byivuga amazina ngo nivyo bikwiye guha karorero isi yose byagoye none ubwo butumwa ibyo bihugu bibiri nibibushikirize Afrika n'isi yose y'amahoro.
Murakoze nawe mushinga ntawe Frederic bamvuga inyumviye mwa byakiye gute
uravye ibintu bibiri ni kuvuga politike y'isi y'umunsi nuko barondera gushyira imbere ibintu byo gukoresha ubutunzi kugira ngo ibihugu isi itunge kurusha hari ibihugu usanga bifise ubutunzi nka Ethiopia hari ibihugu usanga bifise ibintu biriya cyane cyane bijyanye n'umuyagankuba bijyanye n'ibintu abantu bahingura rero ugasanga iyo babikenera bikenera yuko icyo gihugu ciyugurura ibyo bihugu icyo gikimaze kuyigurura agaca ba politiki igira kabiri yo gushinga ibintu bita amashyirahamwe y'ibihugu bibita les régions urabona Afrika irimo irajya mu bintu bita ama region este ouest cyane y'ikorne d'Afrique harimo Ethiopia na Eritrea ugasanga rero iyo politike y'isi uyu munsi nicyo kintu kiri gikuru abantu bashira imbere uko Ethiopia yinjiye mu ntumbero y'iterambere nyezina mbwa bigasanga rero ko taba ifitanye imigenderanire myiza na Eritrea n'ikibazo gihambaye rero mu byerekeye hagati ya Eritrea na Ethiopia igira kabiri nuko bari basanzwe mu nduru kuva Eritrea ironde kwikutira ikoreko Ethiopia kuko yari intara yayo ama rero cyane na gatatu bavuga bati rero turikukiye mugaba akagoma ibibazo kubera ko hariho intara kumbire za bavuga bati aha ni wacu wanda tani wacu ushikaho se ntarirahe icira urubanzi kavuga iti urero aha a ni Eritrea maze Ethiopia na iti nanje ndanse bagumiza haba serikare bagumiza hinduru mugabo rero Ethiopia irategera neza yuko ibyo iri kirakora ibikorera hagati mu gihugu cya Ethiopia idafise umuhoro jana kwihatiye kwibahari ntacu yoshikako nacyo gituma rikene Eritrea Eritrea ifise inyungu zindi baca bumvikana rero abo bagabo babiri rero bashinga ntahe aba premier ministre barambukana bati reka twebwe turabe inyungu z'igihugu z'ibihugu cyangwa icyo twokora hanyuma bavuga bati reka tugire aya masezerano iri tangazo
yego
ni tangazo iyo tangazo rero ntasi yoreka kuryakira neza nta bantu bareka kuryakira neza baba bazi ibyo isi igamije cyane cyane muri iki kinjana cya 2021
bamaze imyaka ishika 20 badacana waka bategetse ibyo bihugu bibiri Ethiopia na Eritrea bari umuntu yo kwita aho atangwano ihari kandi atamahoro ahari hagati y'ibyo bihugu bibiri iyo myaka 20 yarerekanye abo bategetse ko hageze ko bahindura ingendo bakaraba mufatiye ko bize mwari ko muravuga ko bifise kahise kamwe bifise amateka amwe bifise imico imwe n'ubwoko bisangiye n'ubwoko ku nyungu z'ibyo bihugu bibiri byarabonye iyo myaka 20 ko hateza kugera ahantu ibintu bihinduke Zeno
nagira nakugira imana mu ntunye gato ndagukengurukire kuko turiko turayaga n'umuntu n'ubundi twahora tuyaga twegeranye wangiriye neza nagira ngo ndamuhe bwa keye untunge
nta kibazo
abara gamuta ukoma
urakagira umugisha urakagira ijambo mu gihugu
urakoze cyane twese ndabyeho no gusira kuvugana nawe
yego urakoze
yego me
yataba fideli yewe data wanje ubona
emwe niko huye yego
nuko rero fideli maze rero umbajije halo
ndakumva
maze rero icyo mbona kiriko kiraje imbere muri Afrika irya yo mu buseruko no kuvuga Eritrea, Ethiopia, Somalia n'abijya bihugu bindi Kenya n'ibindi Uganda, Tanzania, Burundi n'u Rwanda nuko biriko birafasha kugira ngo induru zigabanuke muri karya karere kandi karya karere karafise ubukomezi n'ububasha bwo kumurikira Afrika harimo abantu benshi harimo ibihugu bikomakomeye Ethiopia ni igihugu kinini cyaguse gifise ubutunzi kandi gifise n'abantu benshi ubu ngira ngo kiregereza imiliyoni ijana icyo gihugu kigiye imbere kigatekana imbere mu gihugu kigatekana ku rubibe kikubaka bikarama kikubaka bikarama n'uri ruhande n'uwo babana gutyo nyene nka Eritrea nicyasubira kikagaruka kikubakana neza na Somalia abavukanye batatu bakarya karere bagasubiza hamwe Afrika irava hasi iriyubahiriza iratekana irakora ibirama ni intambwe nziza umuhora umuntu igihugu nka Ethiopia kitagira umuhora ushika ku ibahari urabona umugabo afise inka ntagira umuhora ntashobora kuzishora ntashobora gushika ku mazi ntashobora gushika iyaja arinda guca muji ubu rero hari uguruye Asmara ikivuko icyambu cya Eritrea kirugurutse Ethiopia irarunse umuhora ibyo ni ibintu bikomeye byari bikwiye kugira icyo byigisha n'ibindi bihugu cya kabiri ibyo bihugu byakarya karere utuduhugu twabumbwe n'abanyamahanga murazi ko ibihugu byinshi bya Afrika iyiwacu ibihugu byinshi byaremwe n'abakoloni ariko birya bihugu ni vya kera nibyo vyiremye nibyo vyiyubatse nibyo vyishingiye amateka n'amategeko intwaro zabo sindirano abami bazo ba kera n'abandi barabatirano barababo ivyo ni ibintu bikomeye kugira ngo igihugu gishinge imigambi ya kazoza kacu nivyo rero turimwo nivyo barimwo bagarutsemwo mu yoni nzira ni nziza gira amahoro
murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise Liber uratumva watubwire irindi zina nahuri uri he
ndi Bujumbura
ego ufise ikibazo canke icimvu uterera
ego nagira ngo mbanze mbace
yego
bwa mbere ho munda mukiza watumire
barakumva
urakagira amahoro mugenzi
namahoro amahoro
ego hanyuma rero nagira ndabatu sinde ibyo ukutumvikana kwa Eritrea na Ethiopia jewe ntihenze nda umenga yari imaze imyaka itari mike none byari byavuye koke
yego reka abishure mubandanye
reka ndabandanya ani manero kuba rero Eritrea na Ethiopia basubiye kugira imigenderanire myiza n'ibyiza kuko bizofasha birafasha mu iterambere mu butunzi bizofasha mu butunzi mu kwisunura ku butunzi kuba bw'abanyagihugu mu bice byose bibaze uko urudandazwa batohanahana ibidandazwa neza abanyagihugu rero bo muri kano karere nabo nyine bakafungukiramo ahubwo rero ni nabyo natwe twanashaka yuko imigenderanire y'igihugu cyacu u Burundi n'u Rwanda nabo nyine usubira kugenda neza bakabitorera umuti kugira ngo nyine urudanda twarusubire kugenda neza abantu bagenderanire abantu bagende mu Rwanda abandi nabo bo mu Rwanda bahase mu Burundi wacu
Mwisanga muri make ngo ndandoza rutubire rukende neza. Murakoze. Reka abishure mu mwishure Frederic ku byerekeye aho amatati hagati y'ivyo bihugu yahereye.
Ndamwishure igituma handurutse induru. Urumva bwa mbere nuko Eritrea yari intara ya Ethiopia. Kubyanga byumve neza fata nk'intara ya Cibitoke yari intara y'u Burundi. Mwenye kavugi iti jewe ndiyo mhoye kumvu zanje. Hanyuma hatu haduki ntambara. Hagati ya Eritrea na Ethiopia basoda wa ragwana. Ushikaho hava kwikukira kwa Eritrea. Mwaka hizi humbitime ama jani chenda na milongu chenda na gata tu. Nejobu hundi haizinaka milongu burinita anugusa. Lero nicho chatu mnye batu mvikana. Hanyumkini chatu mnye batu mvikana. Nuko hahevye hakaza abashinga ntaye impuza makungu bakagerageza kubumvikanisha ise ntare yirahe iravuga iti ubu rero iyi ntara izintara zegamiye Eritrea mwebwe rero Ethiopia ni muziheba Ethiopia nayo iti ntuziheba bagumiza abasirikare kandi baguma bafata ko aho hantu ara Ethiopia Ethiopia iyo nyoni ntigeze ishira mu ngiro na gato urumva ro hagumye induru hagumye imishamirano hagati y'ibyo bihugu bibiri mugabo uko imyanya ihera niko nababariye ngende politike y'isiri kiragenda ngende hari politike yo gusambura imbibe kugurura imbibe ibihugu bive mu ngozi byiyugaraniyemo bisambura imbibe ama bikorane n'ibindi bihugu iterambere ibiterambere abafite ubutunzi babo abantu baje kuburondera bugende babukoreshe isi tere imbere uko iyo niyo migambi y'isi rero izo nizo ntango zo kutumvikana uwo bose ba premier ministre wa Ethiopia Abiy Ahmed ni wa Eritrea Isaias Afwerki bombaza bati none izi nduru zogumuko reka turengene twotora umuti wacu twebwe turi nk'abakuru b'ibihugu aba premier ministre turabivyoshoboka urere ikibazo gica gisigara nuko ari babiri bumvikanye bakagira itangazo ntirikwiye iryo tangazo rero ribwiriza gukurikirwa ibikorwa biboneka kugira ngo ije mu ngiro rero ibikorwa byinshi byokorwa mugabo mbaye ndishura ico kibazo nogezaho
murakoze tubisa kandi Dieudonné uratwumva
ndawumva cyane
yego irindi zina nahuri yego ufise ikibazo canke intererano
nyere n'akabwo gutere
yego
n'asaza kugamba n'amere munda mukirize abo batumye
yego barakumva
urakagira amahoro
nyamara amahoro
nzakuvuga kubwo bumvikano bwa Eritrea na Ethiopia ni kintu cyiza cyane muri Afurika kumbure muri Afurika y'ubuseruko yacu natwe dusanzwe dufite ibibazo kumbure hari ibihugu bigenda bidahuza kumva bitandukanye ariko numva ari ikintu cyiza cyane kugira ngo bateze imbere ibihugu byabo n'abenegihugu babo kugira ngo bagire aho bashyitse n'ubwo byo tubabwira bwiza natwe mu bihugu byacu n'u Rwanda n'u Burundi nk'uko umunani wacu ubundi yaje guhamagara yabikoze hari abantu batabishobora kujya bukimbize kumbure twagenda kudandaza utuntu twabo cyangwa twaje gusumirayo buriya rero ingaruka zose zigaruka ku banyagihugu bato nitwe tugira ibibazo nimba yaho yaronka icyo asumira umwana ntazikibonye kubera ibyo bintu nyine biba byaciyemo ndumva rero byaba byiza cyane kugira ngo abandi bategetsi nabo bibabere ikigo murakoze nuva ntabwo ubuda byinshi
murakoze umuntu yitegereje na karere novuga ko gafise inyungu zikomeye cyane ku bihugu by'ibihangange ibihugu by'Iburaya na Amerika kubera aka karere k'ihembe rya Afrika kegereye akarere ko mu buseruko bwo hagati y'isi takegera na n'inzira zijana mu Buhindi na Aziya mwibaza ko ibyo bihugu nka Amerika n'Uburaya byaba byaragizemo uruhara mu kugerageza kwegeranya ibyo bihugu bibiri cyangwa n'umugambi wonyine w'uwo mushikiranganje mushasha wa Ethiopia Abiy Ahmed Zeno
ndimvira ko ibi bihugu bibiri Eritrea na Ethiopia murabona biri ku kiyaga gitukura mu burengero Yemen iri mu ntambara yahumaganye ni hakurya Arabia Saudite ni hakurya ya Eritrea hakurya neza ibi bihugu rero ibi bibiri byombi Yemen na Arabia Saudite ni bihugu bose bashaka kwifatira mu minwe Arabia Saudite ni nakata sohoka ku bihugu by'Iburaya naho wogirutse Yemen Arabia Saudite igomba kucigarurira nayo kugira ngo noneho akagace kepfo ka Aziya ya Aziya yo hafi gacungerwe kuko hari itunga ritagira uko ringana ku isi ibitoro biri ngaho nagasema maze rero bose barahashaka bose aba rero Eritrea na Ethiopia iyi ngingo bafashe itegerezwa kuba ari yabo mukabo harabatayibona nabi bayibona neza ariko nabo naho bashize hamwe babe mas ingingo yabo ntibe ari ingingo ifasha abandi kurusha aba Eritrea n'aba Ethiopia iyo nicyo cyamari kibazo muri Afrika gukorera abandi kuvugira abandi kumyokera abandi ugasanga wa wundi yagira ngo ariko arivuga amazina ngo ndu mugabo ugasanga n'umugabo ariko ativugira mu rugo ahubwo ari umugabo avugirwamo n'uwundi mugabo icyo nicyo kibi none rero kindi iri jambo naho bagiye hamwe umushinga ntaye Frederic arabivuze ati reka turabe ibikorwa ingingo niyo turabe ibikorwa ejo na hirya y'ejo turabe ko bariko bariyubaka ko bariko barubaka Afrika ko inyungu ya mbere ari y'abanyagihugu babo inyungu ya mbere ari igihugu cyabo inyungu ya mbere ari biteza imbere ibyo bihugu na Afrika aho niho hari ariko tubimenye navyo niyo wowe uri umugabi wawe menya ko iruhande hari uwundi mugabo mubane munywane umwe atahi undi atahiwe ariko ntikibabuze kuyaga
yego Frederic baravuga bavuga ko ibihugu nka Arabia Saudite byo byaragize mu ruhara mu gufasha korosha ibintu kugira ibyo bihugu bibiri bisubire hamwe dufatiye kuri izo nyungu ndako ndavuga byo umuntu yo kwita mu France interest strategique ka karere ko gafise interest strategique ku bihugu bikomakomeye nk'iby'Iburaya na Amerika mubona naho tubona ari hagati yabo bakuru bihugu bibiri Eritrea na Ethiopia ko hoba hari izindi nyungu ziri inyuma ziriko zigeragaza kugeragaza ko ako karere kosubiramo umutekano ku nyungu zabo
erega nababariye politike y'isi abantu bayiri bayihagarariye cyane n'abanyamerika abanyamerika nabo barakorana cyane n'ibihugu bya Buraya ubumwe bwa Buraya barakorana cyane kandi wibuke ejo bundi president wa Amerika Trump ari mu bihugu bya Arabu kugerageza kumvikanisha abantu hanyuma bakubaliye yuko bujya kijya gihugu cya Ethiopia kirimo ubutunzi bwinshi kirimo abantu no kuvuga ni isoko y'abantu ufite abantu benshi wari isoko rinini kandi ubushobora gukora ibintu byinshi nacyo gituma ukora ibintu byinshi udashobora kubisohora cyane ngo abandi babyinjize no kuvuga isoko babona ko koko ufite inyungu z'isi amakunga bwirizwa gukorana byanga ibibazo bihari bitora umuti nk'uko uzumva muri Congo haje politike ituma ibintu bitagenda nk'uko isi bishaka bacha bavuga bati oya reka butegetse cyangwa buhinduka kugira ngo ibintu bigende nk'uko byabwiza kugenda kuko nakubariye cyumviro gikuru cyaje kuri kimwe kiri mu isi kimwe kiragenda isi nuko ubutunzi uburi abantu babubona bagaheza bakabukoresha hanyuma isi gatunga ikibazo gusa kihari iyo ufise ubutunzi ufise politiki yawe idakomeye wewe urashobora kudingorane kuko iyo politiki yawe ishobora bashobora guhungabana kubera ko umburi tumva iyo politiki y'isi ubu kibazo ni muri Afrika habwiza kuba ubutegetsi nyabwo bukomeye ukomera se kuvuga abantu bakomera abaperezida bakomeye oya ni inzego ziba zikomeye zishobora guhagarira inyungu z'abanyagihugu bato kugira ngo byose bize ubwo butunze ko muri iyo si bugirira akamaro abo bantu bato ari ukuzana amahinguriro ari ugushoriza ibintu bishora hanze bibe ku buryo abantu bavuga bati birashobora kugira akamaro abantu bato kandi nabo bantu baje kurondera ibyo bintu bakagira inyungu urumva rero niho haza ibyo kuganira rero nyakuganira beko tuganira inyungu zanjye zizo bizihe nawe inyungu zawe zizo bizihe iyo niyo ngo ibyo ni ibiganiro burya byabwirizwa bizoba mu isi mu minsi ya vuba
yego tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Jean Claude irindi zina nahuri
ni ambasaderi Ngoboka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashana mu kagari ka Kerwa mu budugudu Rema ya mbere
ufise ikibazo cyangwa icyumviro
mbaje kubashimira radijwi ya Amerika mu kiganiro muri isanga mutugezaho tukabasha kumenya ibivugwa hirya no hino mu gihugu no ku isi hose
murakoze
ni ukuri nk'uko icyo kibazo gihari cy'ibyo bihugu bitabanye neza bifitanye amakimbirane yewe mbona buriya nka leta yabo nka guverinoma yabo muri make nk'uko tubivugano mu Rwanda bagashyize hamwe wenda bakabasha bakajyana imishyikirano icyo bita umushyikirano bakabasha kumvikana bakagurira amahoro muri ibyo bihugu kuko nko kuvuga nk'ibyo bihugu ni ibihugu biba bifite byinshi biba bifite bikomoka nko kuri byagirira ubukungu igihugu ibihugu byose muri rusange bituye isi wewe kuvuga iyo hajemo nk'ayo makimbirane yo kutumvikana hagati yabyo niho hahandi usanga ibintu byatangiye kubura hirya no hino imipaka itagikora neza ngo bibashe gutambuka bigere mu bindi bihugu ubwo rero nka ambasaderi baba bihagarariye nuko bashyira hamwe rwose bakumvikana umubano wabo ukabasha gukomeza ukagenda neza bakabasha gusakaza ubucuruzi bwabo hirya no hino ku isi nk'uko mwa mwateguye iki kiganiro tukabasha kungurana ibitekerezo nabyo bitabafasha cyane bakumva ko kuba babana mu makimbirane atari byiza ahubwo bashyira hamwe kugira ubukungu bukomeze bwiyongere kandi nabo babane mu mahoro kuko amahoro niyo ya mbere ubundi
yego murakoze
noneho nkaba nari njyenyine nkaba mfite n'undi muvandimwe w'umwari kabisa wagiraga ngo nawe abashe gutanga igitekerezo kuri iyo nsanganyamatsiko mwateguye turi kumwe hano
yego yitwa nde
yitwa Laurence Mukamiga Barora
ego ufise ego ufise cyumviro ushikiriza cyangwa ikibazo baza
ndumva bagira imishyikirano kuri ibyo bihugu.
Ivyo bihugu urumva ku munsi w'Imana byarumvikanye gusubira kugiranirana imigenderanire myiza, byarateye ikumu ku masezerano yo gusubira kugiranirana imigenderanire myiza nyuma y'imyaka ishika 25 waka.
Yaba byiza imbere y'Imana nta kibazo bazaba bafite.
Murakoze.
Yego.
Radio Ijwi d'Amerika.
Murakoze.
Yego, murakoze. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri isanga. Umushikiranganje mushasha wa Ethiopia Abiy Ahmed ari mu runani rutwara Ethiopia rw'imigambwe itwara iri ku butegetsi, akaba ava mu bwoko bw'aba Oromo ariko haravugwa ko abagifise ingufu cyane ari aba Tigrayans. Hakari bavuga ko arashobora kuba bakiri intagondwa mu baraba Tigrayans badashima kugene ariko arahindura ibintu anyarutsa byaribonekeje ntawuzu wari nyuma yavyo mugabe yari karagirisha ikoraniro. Grenade iraturika aho yari kagirisha ikoraniro ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba. Hakari bafise impungenge ko harabashobora kuba badashima kugene ariko yihutisha ibintu mu guhindura ibintu kubijanye na nimigambi ya leta ya Ethiopia. Umushinga na heze no vyo mubivuga kwi
ndabyumva cyane. Urabona uyu umushikiranganje wa mbere ni mu Oromo siko?
Yego.
Hanyuma aba Oromo mu byo ndiko ndasoma hano nibo benshi muri Ethiopia. Muri kino gitabo mbona ni 40%. Hanyuma bene wabo ba Tigreya ni 32%. Bombi iyo miryango ibiri ubwo bwoko bubiri urumva ko ari benshi cyane 72%. Aba rero nibo ni bwo bwoko bukuru bukuru muri Ethiopia. None rero abagonanwa n'uwo mugambi w'umushikirangoma wa mbere, abagonanwa n'abatigreya bene wabo n'abatari bakega, urumva hariya muri biriya bihugu bari bakwiye kuraba ako kantu kama gatera akangonongono. Eko mugabo oya ivyo ndibibura mu bavukanye ije kandi ndivyobura. Erega mu muryango hamintahe umuryango utari mu ntaho bawarazingamye, ariko iyo ntahe nayo harahisigwa harahiremerwa n'abashaka konona. Maze rero uyu mushikirangoma wa mbere murabona ejo bundi yarahaswe kandi hariya muri biriya birere ha hari abantu bakara hari abantu bakazishafu araraba neza yegere ababenye babo babatigreya ntashiremwe ingufu nyinshi ashiremwo ikiyago hagati yabavukana gira amahoro.
Murakoze. Namwe Frederic bamvuga inyuvuye mu bibona gute ababona ko ashobora kugira ibibazo kubera ari mu runani rutwara Ethiopia rugizwe n'aba Tigrayans aribo bitwa ko bafise ingufu nyinshi naho Abiy Ahmed ava mu bwoko bunini bw'aba Oromo bifatiye kuri ibyo bintu byashitse ariko agirisha ikoraniro yo Grenade Gatulika ntawuzi abayiteye yo Grenade mugabo hari bafise impungenge ko ashobora kuba batabariko barashima umuvuduko ariko akoresha mu guhindura ibintu.
Ibyo tubisanga kuno bita teori du changement, ni ukuvuga ibivugwa ku bijyanye n'ihinduka ry'ibintu, ni ukuvuga igihutanye icyumviro gishasha gishobora guhindura imibereho y'abantu. Harimo 15% gusa abyemera n'abandi babihakana mu ntango. Rero ibirimo biraba muri Ethiopia bisigura yuko mu kukuno Ethiopia ribayeho hari abantu bari bamaze guhingura ubuzima bwabo ku buryo bamererwa neza babisunze ibihe babagezemwo. Ariko uri umuntu utegeye kugira politiki urashobora kubona uti iko bintu biriko biragenda bizovyari kibi byari kibi byari ki usanga gutereme dusubira inyuma. Uwo mushiranganje rero
wa mbere wa Ethiopia yategereye yuko hamwe iyo politike ya Ethiopia gusa yobandanya kuryiri akumviriza n'abamuhanura bo mu makungu yisunze ya politike navuga arabona ati inyungu za Ethiopia zo bazingaha rero bimaze kugenda uko icacagira ibiganiro hagati y'iyo murwi wiwe n'uwo murwi wundi wa politike kugira ngo bicare baganire basezerane aho inyungu za Ethiopia ziri naho inyungu zabo bose n'iyo mirwi yose ziri hanyuma gutyo bavugane ingene botera baje imbere nta kundi byogenda atari uko.
Murakoze, tugaruka ku mirongo ya telefone. Dufise Adana, uratwumva?
Nabumva cyane rwose. Gatanu kuri gatanu.
Yego, irindi zina nahuri
cyane tangabira no adere nkaba mperereye mu Rumonge ni mu gihugu cy'u Burundi.
Yego, ufise icyumviro uterera cyangwa ikibazo ubaza?
Intererano no gushima nshimira ibi bihugu byo byabonye ko byoshobora kwisubira ko bitabisanwana mu gihe wumva ko ari ingingo nziza cyane yonabera akaroro keza k'ibindi bihugu ushobora guhora bitariko binwana neza aha muri Afurika nyine.
Murakoze.
Aha novuga nko byobera icigwa nk'iki gihugu cy'u Rwanda gishaka kuba sobana nari mu gihugu cy'u Burundi hari umwumvikano haveho ukwinubana nabyo bihure bumve ko ari ibihugu bigize Afurika kandi ari bimwe tugizwe n'abirabure twese twonwana nk'ibyo bihugu kweri bumva ariko ari bintu byiza cyane. Hama rero nkaba mfise n'akandi kabazo kerekeye iki kiganiro muri sangamo ushobora kuduha adrese y'ahantu tujya tubaterefaza ibi biganiro biba byagiye biravuga muri sanga nk'ubu nari nkeneye ikiganiro shabuze itariki zitatu z'ukwezi kw'indwi.
Yego, ushobora kuja kuri website yacu ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA mu ijambo rimwe radio yacu VOA akaburungu com ugacuca ahantu handitse muri sanga ugaca ufyonda ko kuri aho handitse muri sanga ucubona ibiganiro byose muri sanga n'amatariki yabyo byose.
Hama umuntu akaca bitesaje sangorane.
Yego, uravyumviriza nta kibazo.
Okay, wezi tatu akaburungu
radio yacu VOA
radio yacu VOA bifatanye
bifatanye akaburungu com
ashe aho ni sawa cyane gusa. Hama kuri WhatsApp naho nta groupe yo bihari mushiramo nk'abakunzi babyo naho nyene bikashora koroheza bamwe n'abandi.
Reka tuzobashikiriza kuri WhatsApp.
Murakoze cyane. Byoba byiza mbere nk'icyo kiganiro cy'itariki zitatu mukimpaye kuri iyi nimero nyine yanjye ya WhatsApp nshanzwe nkoresha.
Yego, turaza kubigira ikiganiro giheze. Murakoze.
Mugabo, murakoze cyane. Ikiganiro cy'itariki zitatu z'uku kwezi nyine turimo mwagiranye na Nuriya Twara Parfume.
Murakoze. Yego.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku gusubira kugiranirana imigenderanire myiza hagati ya Ethiopia na Eritrea. Umuntu yitegereje kuri ivyo bihugu bibiri, ni ikihe gihugu citwa ko kizoha kuri inyungu kurusha ikindi canke byose bifise inyungu zingana? Zeno,
erega burya amahoro niyo nyungu nabonye ishobora kwirukirwa na bose, kandi urabona ibindi byose birashobora gukeha mu gihe bironderwa na benshi, ariko amahoro ntakeha ngo nuko aronderwa ni miliyari, ahubwo ni hagwira. Amahoro ari hose aronderwa na benshi, acagwira ni nk'urukundo. Urukundo ruba mu mutima, umutima w'umuntu ntubona ko ari akantu gatoya ubusa, ariko urashobora gushyira mu mutima wawe imiliyari z'abantu uti ndabakunda jewe se nanga akantu gacafuza umutima wanjye ndabakunda. Ubutore ni ikintu gishobora gusangirwa na benshi, amahoro, umutekano, mu gihugu mungo mu kwisi nicyo kintu cyambere dushobora gusangira kikatumara inyota twese tukaronga amazi yoshobora kuduteha nuko turi benshi inzoga irashobora gukera abantu batumiwe kuko ari inzoga ariko urukundo ariko ijambo ntirishobora gukeha niyo ryo barisangiwe ni miliyari nibwo budasa nacyo kintu gikomeye cya mbere niho dushobora gukwira bose maze rero Eritrea ironsa amahoro yoje imbere yokora ibirama yosuma muri Ethiopia ibyirondera yosuma Ethiopia yosuma bakavukana maze imigenzanire igatoha ibintu bikaje imbere abantu bose bakagira inyungu muri ayo mahoro amahoro atohera bose akamye akamangana kuri bose n'uburyo agira ati jewe nishimikije igicumu nishimikije inkoho jewe ndagahana karya nokamenagura urya nahagira ngo nishimikije urucumu agira ngo ndacyo bimutwaye kuwundi ari mu kaga ari mu marira arabesha ayo marira ati ndakamushyikira uri yari kwararira urya mu bana wewe ushobora gusinzira niyo wowe umwanga murumva rero amahoro umutekano n'ingabira nikomeye cyane ya bose ikwira bose idakehanira umuntu idakehanira umuto idakehanira umukuru bose barayarondera bose barayakeneye maze iyo niyo ntambwe ya mbere kandi icyo niyo ntango nziza cya kabiri ni ukugenderanira ni kudandaza hamwe urya karonga urya karangura urya kajyana hariya urya gasubiza gutyo maze ibyo bihugu bigafashanya bikazamuka bigatera imbere Afurika ikabona ko kwitera agateka ikizingamitse Afurika nuko abanyafurika benshi cyane cyane abaturongoye atakintu na kimwe biyumvira cyo guteza imbere by'ukuri ibihugu byabo umutekano bwa mbere cyo cya mbere icya kabiri kuha intumbero igihugu wowe ukakije imbere ingo tugende kandi turabishobora aho hantu atari bake muri Afurika ntibaratora Ethiopia rero irabishoboye Eritrea ngira ngo nayo nyene irabishoboye bashyize hamwe ingufu bizokunda
yego nawe Frederic bamvuga inyumviye ubona ku nyungu z'ibyo bihugu bibiri zose ibyo bihugu ko ari byompi bizohakura inyungu zikomeye nta gihugu kitwa ko kizohakura inyungu kurusha ikindi amasezerano agiye mu bikorwa
reka mbanze ushaka kumenya ikifisi ni mukuruta ikindi ubanza kuraba abatangiye kuja kuraba abandi ni delegation ya Eritrea yabanje kugenda kuraba Ethiopia mugabo kandi Ethiopia nayo basanga bakubise wagomba kurira babakiranye iteka ridasanzwe
ariko ntabaciriyemo ni Abiy Ahmed yatanguye kugurura imiryango
gome ariko ndego ndakwereka ingene byagenda bikurikirana kubera ko Eritrea yari mu bihano ndikuvuga yari kwirababara iri mu bihano rero iyo migenderanire itanguwe n'abashikiranganji ba mbere iteye imbere Eritrea irunguka Eritrea yunguka iki cya mbere yunguka n'umutekano kuko byasanze bitari mu ntambara nk'uko nyine mugabo byari bishamiranye hari abasirikare kumbire ndikuvuga
kandi yego nasubiye no kubaciramwo ivyo bihugu bibiri vyashigikira imigwi igwanya ubutegetsi bw'impande zose
ehe ivyo byose urumva rero bica bigabanuka ico noshimikirako cyane nuko bose barafite inyungu ariko inyungu za Ethiopia nuko zitari zifise igene igishika koko kwihaba kwibahari hariya kuri Mer Rouge urero urabona irashika muri Djibouti barafise chemin de fer indarayi ishika muri Djibouti bari barakeneye yindi yocamo yoshika muri etre muri Eritrea maze ibyo bahingura bigashikayo bitateye ingorane kandi nabo bagasubira hanze bigashika bidateye ingorane urumva yaba Ethiopia yaba Eritrea bose barafise inyungu cyakatatu no vuga bagiye guhanahana kuguranira ntuzenya amambasade amambasade yabo yayerugaye bamwe bari bagariye abandi ati ibikoneshora kwandanya n'aba bantu rero bagiye kuzugurura barabyumvikanye bamaze kuzugurura rero yari ikimenyetso intangi ikomeye yuko bagiye gutangura gusubira kubana mu mahoro umutekano na diplomasiya bimaze gufata inzira ibisigaye bica bikurikira ubutunzi buca bukurikira ukuvuga abantu baratemberanira ibintu biragenda muri ibyo bihugu bibiri no kuvuga ubutunzi buraduga imaze amafaranga yabo akagira agaciro gusumba uko yarari nakubariye kandi cyabo gusabunguka na Afrika izunguka cyane cyane ariko abo bantu bafise politiki y'ingene bakurikirana igitunga ryose riri mu isi bazakora no gusumba
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Cedric uratwumva
ego ndabumva cyane mwiriwe neza munyamakuru
mwiriwe irindi zina nahuri
ego nitwa Irakoze Cedric ama ndaha Kampala
ego ufite akabazo cyangwa icyumviro
ego ndapse akabazo n'intererano hama ndabanje kuramutsa abanyacyubahiro numvise ko harimo wona cyobaye gutora neza ni Frederic Mengo bavuga inyumvira ariko watanguye imbere sinamwumvise neza
ni umushinga ndaheze none cyanzi
ego ego na nabafatiye hagati ariko numvise ko imereye nko kuri umushinga ndaheze no numvise mu kirundi bati umugari baravuga ngo yavuga ntiyabura ndamukengurukiye cyane ko aho namufatiye numvise ko ibintu byarashyikiriza ari byubaka nka twebwe turi ugwaruka wewe ndazi ko zino n'umushinga ntahe asa n'uwisononuye cyane ndamukengurukiye cyane ndumva ko yaduhaye intumbero yo muri kazoza
urakagira umugisha nk'iki yanjye
ego ama ngerageje kugaruka gatonya kugiganiriro muri ko cha Eritrea na Ethiopia buja je mfata ko Ethiopia na Eritrea umengo ni byo bari mu Burundi n'u Rwanda uko nkaho merereye nga Kampala Uganda ndabona ba Eritreani n'aba Ethiopiani basa n'abantu bafite imico imwe hariho n'indi musanga banahuje da yera nkavuga ni icyo kintu abo ba premier ministre biyumbiriye gukora ni kintu cyiza cyane so akarorero abandi ba president bo muri Afrika cyane ibindi bihugu byacu byaha mu karere uko burya ubugirigire bugira babiri niko bavuze mu Kirundi kandi burya umutwe w'umwe ngo singire baba bucana cyane muto
ntiwigira inama
voilà
wifasha gusara ntiwifasha gusaba
ego mutama yakuba ama jenga bazani none rimwe ko mwebwe muri mu bantu binararibonye nka cyangwa cyacu cyo Burundi apare yuko ahamari ko mutishije igane tuko turavugana nta kuntu mwo kwegera aba bandi bantu baba batende avuka nka ba autorite batwara igihugu cyacu cyo Burundi cyanke aha mu karere bagafatira icyo bita akarorero keza kuri aba bene wacu bari hirya gatoya icyo nagomba kuvuga rero murakoze mugire ibihe byiza
ego murakoze Zeno muhavuga iki
uyo mushinga ntahe ndivura ko ari umurundi ari muri mu Buganda avuze ukuri jewe narabonye muri 63 na twikukiye muri 63 urwanda rwo rwarirongo bico gihe na Kayibanda Gregory uyu yari pfamfe n'abahora bategeka Burundi na Ekereza Gatolika y'u Rwanda muri 63 umunsi abandi umunsi utangura umwaka mushasha wa 64 hakwifuriza umwaka mwiza n'amahoro n'umutekano n'imigenderanire myiza hagati y'Uburundi n'u Rwanda yarumikiye ubutumwa umushyikira ngoma wa mbere w'icyo gihe ngenda ndumwe amumikira ubutumwa amubwira ati maze aho mwatukorogeye nimugende ntizosubira guhura n'amayira twahura ducamo y'iwanyu ni ukuvuga Kigali Bujumbura Bujumbura Kigoma Kigoma Dar es Salaam aho o twari tuhasangiye Bujumbura twari tuhasangiye Kigoma twari tuhasangiye Dar es Salaam twari tuhasangiye n'u Rwanda uwo munsi rero aratubwira ati uwo muhora twari dusangiye ni mujane nkazosubira kuwaca ndakagera icyobo hagati RM kuva icyo gihe yaciye afata akayira ka Kigali Kampala Mombasa Kigali Kampala Mombasa hari hazinze icyo gihe kure niyo ugereranije na Kigali Bujumbura de Kigoma Dar es Salaam ati naho hazinze naho iyo nzira ari izinze jewe ngasubira gukiwanyu murasubira muragira mutiki arahukana n'u Burundi kandi atari inyungu y'u Rwanda uravye ivyerekeye mu by'ubutunzi kuva icyo gihe umuntu kwisi Kayibanda yanka ntiyari uwundi yari ngenda ndumwe yaramwanka uwo muntu kukwemwe kubera iki kubera ko ngenda ndumwe yari umuntu agororotse avuga make ariko iryo avuze ryaba ari iryo ahusha inyungu y'u Rwanda ahusha ubucuti hagati y'u Burundi kuva icyo gihe Kayibanda aragenda arigunga ariyugarana kuva icyo gihe arabandanya ariko bitakiye mu maze rero aho o cyo ni kigwa cyerekeye akahise kacu ubu naho murabona kugira ngo Burundi n'u Rwanda ntihagire abantu bashora ikintu ariko ivuye i Rwanda ariko ivuye i Burundi ntagire umuntu aje abukana utwiwe mu mahoro n'umutekano ngo ajyane ikintu kiba gishore asume ibyo akeneye kandi ari ku mupaka ivyo bintu byari bikwiye gusubirwamo ariko ubugirigiri bugira babiri abo Burundi n'u Rwanda byo rero ni mu by'ukuri nta kintu gikomeye nta rubibe we hari akaberebetswe ngira ngo hari muri hariya ku Kanyaru n'andi kumbure ariko nta kintu gikomeye Uburundi n'u Rwanda bipfa keretse gusa intumbero ibyo bihugu bifise intumbero nayo ni ya politike nayo ntigaburira abantu ntigaburira igihugu ntiyungukira igihugu politiki bashobora kuyipfana inzara irashobora kumara abantu kubera politiki cyari bikwiye ko twisubira ko
murakoze yego turagarutse ku mirongo ya telefone aho udutekamo n'ibigira Imana uratwumva
yego mbanje kubara umutse
mwaramutse murafise ikibazo muri hehe irindi zina
irindi zina ni nafasi ndi mu Rwanda
yego mufise ikibazo cyangwa icyumviro
ni cyumviro
yego
cyumva narifite ariko sinabata nitwatanguranye nashaka kubabaza ese ikirena Ethiopia baraturanye niye mpamvu byarenze bigereyo uko bamwe bashwana bakamara ngo imyaka 23 bacaca n'uwaka cyari byacutse gupfa
yego
ikindi nashaka kukubaza
yego
nashaka uza dutumire wa muhanzi kanza nine sinzi ngo ngari ngasigaba mu Faransa mukati tumire ari baza twamubaza
murakoze
yego nawe murakoze
yego nari mwabisiguye Frederic aho iyo ntambara yavuye mu ntango Eritrea na Ethiopia Eritrea ari intara ya Ethiopia baranafatanije mu kugwanya intwaro ya Mengistu Aye Mariam bamaze kuyitsinda niho hari Isaias Afwerki ku ruhande rwa Eritrea na na Meresi Zenawi ku ruhande rwa Ethiopia kandi basa naba Isaias Afeworki na umushikiranganje wa mbere w'ico gihe wa Ethiopia Meresi Zenawi ya Tigrayan abategrayan baregeranye cyane n'aba Eritrea cyo tuma byoroheye Eritrea guca isaba intahe y'ukwikukira mu mwaka w'1993 ariko mu nyuma rero bapfa ubwo bugabo ubutaka buri ku rubibe baragwana iyo myaka ibiri hagati y'1998 n'umwaka w'2000 yarika abazi yo byavuye nibaza ko ari kara twumviriza nashaka nsubiremo ko mwaza mwabisiguye hari nikindi kivugwa ko Ethiopia leta ireta nshasha y'umushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed kwa shaka gusubira kubaka igisirikare gikomeye cy'igihugu cyane cyane ishami ry'igisirikare rigwanira mu mazi mwibaza ko no muri ibyo byo byatumye agerageza gusubira kwegera Eritrea kugira aronke amazi mu kiyaga gitukura aho yoshira icyo gisirikare kigwanira mu mazi
mwibaza ko nibyo birimo koko kuko amazi ya mere ruje cyangwa gitukura no mwitwarariko byo kuri Ethiopia gifise kuko basa nuko atacu bafise kuko nta gihugu na kimwe gitera imbere neza ko kibishaka kidafise mu rubushikana kwibahari niko bimeze kandi urumva rero n'izo nyungu za gisirikare urumva uyu munsi ibihugu muzokomera hariho gukingira inyungu gukingira kuboneka no kuvuga igisirikare gishobora gufasha icyo ibyo bihugu noneho nibaza ko ibyo bihugu birimaza kuje hamwe ibyo bihugu icyo gisirikare kizabafasha bose nibaza yahubwo ko usanga bazoba barimwo muri ayo mazi bose bafashanya kurana ingene bokingira inyungu zabo na cyane cyane umutekano wabo umutekano ibyo bwa gisirikare uvuye kugira ngo ejo hagize wabawuza kurondera ibintu byabo basange bariteguye basange bashobora kubasubiza inyuma atangorane yewe nibaza ko ari nakubariye yuko burya inde misirikire itunganya ntabyo bavugira hejuru ariko urabona ko ariko ararara iby'ubutunzi arimo arabyiga igisirikare hirya no hino hamarumba nakubariye akandi kibazo cya politike tamani cyane ngo aravuga ati ariko politike nayo ntibayirya ariko tugende politike yubatse byose politike yubatse igisirikare politike yubatse ubutunzi politike yubaka iyo migenderanire hatari politike rero nziza nk'umunsi politike ya Ethiopia irahindutse politike ya Eritrea irahinduza ama politike arahindutse atacyumva ibintu byose bifata inzira
murakoze mu kurangiza tusigaje akanya gatoya nk'umunota umwe Zeno ni cyanzi abanyagihugu bo ku izo mpande zose bo muri Eritrea na Ethiopia barerekanye akamwemwe gakomeye kubona abategetsi b'ibyo bihugu bibira amareta yabyo asubiza hamwe ni ikintu ciza
cyane kandi naje ndindiriye ko umunsi uri izina tuzokwivuga amazina duhuye twese tukagwana mu nda twese n'abarundi n'abanyarwanda n'abanyafurika tukaba umwe kuko turi umwe kira amahoro
muracyafite akanya nimba mushaka kubandaniriza ko muracyafite akanya
yego cyane nagira nsabe abantu bari mu Burundi no mu Rwanda ko boca hamwe bakibumba bakabumwe nkuko bariko baragira bene wacu bariko baratwereka ko inzira ari imwe gusa y'ubumwe inzira y'ubumwe nta numwe idafitiye akamaro kuko ijana ku bukomezi bw'igihugu bw'isi yose ari kugabanije abantu mu buce uburi kuratuma bakeha
yego
murakoze
cyane yari umushinganizi Zeno ni cyanze umuhinga mpanuzi wa jambo ku bibazo byerekeye politike n'ubutunzi n'iterambere ari mu gihugu cya Canada hamwe n'umushinganizi Frederic bamvuga inyumviye yanonosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu akaba ari n'umunyepolitiki ari Ibrise mu Bubiligi twako turavuga ku gusubiza hamwe gusubira kugiranirana imigenderanire myiza hagati ya Ethiopia na Eritrea ingaruka bishobora kugira mu karere ko muri Afrika mu buseruko na Afrika muri rusangi n'ikigo bihugu byo muri Afrika byo hakura ndashimiye abaduhamagaye bagashikiriza ibyiyumviro bakabaza n'ibibazo namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro mugira ibihe byiza.
Fidele Niyongabo, urakoze kuri muri isanga utugejejeho.